ini radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi. Uyu munsi ni ku gatatu itariki 16 y'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Unikije.
Twasabye rero ko imodoka nini zituruka muri Uganda zica ku mpaka wa Kagitumba ndetse ku mpaka wa Cyanika, kandi twashyizeho uburyo bwo kugira ngo bikorwe neza kuri iyo mipaka kugira ngo traffic yarisanzwe cyane hace.
Uyu ni Jean de Dieu wihanganye umunyamabanga wa leta ashinzwe gutwara abantu n'ibintu mu Rwanda, avuga ku cemezo cyo guhagarika amakamyo gukoresha ibarabara Gatuna Kigali. Inkuru kimwe ni inkuru yerekeye ishingurwa ry'abantu bagandaguwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana mu ntara cy'ibitoke, namwe n'inkuru ivuga ko abasirikare ba Congo bariko barahiga imirwi ikekwa ko ariyo yagandaguye abasivile 63 mu cy'ibitoke. Turazigarukwa ko mu kanya kari imbere. Imbere ya hariko reka tubanze dutega amatwi umugenzi wacu Aloise Bigirimana atubwira amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gihe. Mwaramutseza Aloise, mwanya ni wawe.
Mwaramutse Federico, ndamutse n'abatuteze amatwi. Inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi yaremeje ku munsi wa kabiri ejo integuro y'itegeko iha uburenganzira umuryango umwe bwa Afurika kugumiza abasirikare bawo ba misome bajejwe kubungabunga amahoro muri Somalia kugeza ku itariki ya 31 z'ukwezi kw'indwi kuri mbere. Iyo ngingo yafashwe mu gihe hakirindiriwe raporo kuri Somalia izoshyikirizwa ONU ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa gatandatu. ONU yemeje kandi ko abasirikare ba misome bagabanywa gushika ku 2,625 gushika mu kwezi kwa cumi umwaka w'2018. ONU ifise umugambi wo gukura abasirikare mvamakungu muri Somalia gushika mu mwaka w'2020. Ibihugu byarungitseyo abo basirikare ari byo Kenya, Uganda, Uburundi, Djibouti na Ethiopia, ariko ntibishikiye uwo mugambi. Ibyo bihugu byavuze mu kwezi kwa gatatu ko gukura abasirikare ba misome muri Somalia bizosubiza inyuma intambuko zimaze guterwa mu kurwanya abarwanyi ba Al-Shabaab. Igihugu cya Afrika y'Epfo cyarahamagaye ambasaderi wacu muri Israeli ku munsi wa kabiri ejo, nyuma y'aho abasirikare ba Israeli biciye abantu 60 bariko bariyamiriza ingingo ya Leta Zunze za Amerika yo gukura ambasadi yayo i Tel Aviv ikayimurira i Yerusalemu. Ubushikiranganji bwa Afrika y'Epfo bujejwe imigenderanire n'andi makungu bwaraneguye ibyakozwe n'abasirikare ba Israeli ku banyepalestina bari mu myigaragambyo mu ntara ya Gaza, mu kuvuga ko abishwe bariko biyamiriza ingingo y'agasotoro yo gushyira ambasade ya Amerika i Yerusalemu. Ubwo bwicanyi bwatumye Afrika y'Epfo ikura ambasaderi wayo i Tel Aviv, aho izindi ambasade muri Israeli zisanzwe ziri. Afrika y'Epfo isaba ko abasirikare ba Israeli bavanywa mu ntara ya Gaza, kandi ikemeza ko ubwo bwicanyi ariyo ntambamyi ku kubaka inzego z'igihugu cya Palestina. Igihugu cya Korea ya Ruguru cyahagaritse kuri uyu munsi wa gatatu ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru na Korea y'Epfo, kandi kikavuga ko Leta Zunze za Amerika ikwiye kugenda buhoro buhoro mu mubonano hagati ya Perezida Kim Jong-un na Perezida Donald Trump bivanye n'imyimenyerezo ya gisirikare ya Amerika na Korea y'Epfo itekanijwe. Itorokanizo ry'amakuru rya Korea ya Ruguru ryatangaje ko iyo myimenyerezo igamije gutera icyo gihugu kandi ko ari agasomborotso mu gihe hasanzwe hari utwigoro two kunagura imigenderanire hagati y'izo Korea zibiri. Amerika ibicishije ku muvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire Hito North ivuga ko Perezida Kim Jong-un ubwiwe yavuze ko atahura iyo myimenyerezo kandi ko azi ko bifitiye akamaro Leta Zunze za Amerika. Hito yemeza ko gushika ubu Amerika yiteguriye inama na Perezida Kim. Ariko abandi bakoranye na Korea ya Ruguru imyaka n'imyaka bavuga ko hariho abagomba kuburizamwo iyo mubonano, bibaza ko bitumbereye gukura ubutegetsi bw'icami bwa Perezida Kim Jong-un. Abashikiranganji b'imigenderanire n'andi makungu umwe bwa Buraya na Iran baremeranije i Bruxelles gukorera hamwe mu kuronderera hamwe inyishu ku bibazo bashobora kuzohura navyo mu ndwi ziri imbere mugihe bagerageza gukiza amasezerano ya nukleyere na Iran. Ni nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatiye ingingo yo kuva muri ayo masezerano. Aho yari I Paris, umunyamakuru Lisa Bryant w'ijwi rya Amerika yavuze ko umukuru ajejwe imigenderanire mu muryango umwe bwa Buraya Federica Mogherini yavuze ko bahinga b'umuryango umwe bwa Buraya hamwe n'aba Irani batanguye amanama agamije gukingira amashyirahamwe y'abanyaburaya akorera mu gihugu cya Irani. Naho hari bamwe basaba ko hoba amasezerano mashasha. Federica Mogherini yavuze ko hari amasezerano yamaze kwemezwa n'ibihugu bitandatu bitunze ku isi mu mwaka w'2015. Mogherini yavuze ko umwe bwa Buraya bwemeza ko ayo masezerano akwiye gutandukanywa n'utundi tubazo igihugu cya Iran coba gisabwa gukura mu nzira. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa kabiri ejo zashyize ku rutonde rwirabura umukuru wa banki nkuru ya Irani Variola Seife hamwe n'icegera cy'umuyobozi w'igisata cyayo mpuzamakungu Ali Tarzali bagirizwa kuba bararungitse amamiliyoni y'amadolari ku muhari Hezbollah ugwanira muri Libani. Amerika ivuga ko Seife na Tarzali bafashije abarwanyi b'umuhari ELGC QF waba revolutioniste muri Iran mu bikorwa byawo mu mahanga. Amerika yahanye kandi ibanki Al-Bilad yo muri Iraq hamwe na nyeneyo Aras Habib hamwe kandi n'umutegetsi w'umuhari Hezbollah Mohamed Kassir kuba barafashije abo barwanyi mu kubarungikira amafaranga.
Urakoze Aloise ku makuru uhejeje kudushikiriza. Kwa kabili ni huu abantu 26 barimo abagore n'abana bagandaguye mu gitero cyakozwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu ntara cy'ibitoke bashingurwa. Imiryango y'abo bantu bagandaguye hamwe na barusimbye basaba Leta y'u Burundi kongereza ingufu mu kubacungerera umutekano. Nayo uwavuze ijambo ku izina ry'abaserukira ibihugu byabo mu Burundi yateye ivyatsi ubwo bwicanyi. Umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Diane Ndonse yakurikiranye icyo gikorwa mu ntara cy'ibitoke aradufitiye inkuru.
Hariho Kwizera Audrey yavutse mu 2017 murumva ko kwa ruhinja by'ukuri. Hariho Bigirimana Toma Batazira Abdu yavutse mu 77.
Uko basama bamwe mu bishwe niko babo bakome nduru. Abo baririgwa baharugwa kuri 24 mu bahitanywe n'igitero cy'umugwi w'abantu utaramenyekana kuri uyu wa gatandatu uheze ku mutumba wa Ruhagarika uri muri komine Buganda y'intara cy'ibitoke. Iki gikorwa citabwe n'abantu sinzi hirya no hino yari ko arategurirwa imva hari umurundano w'abantu. Abajejwe umutekano baguma bagerageza kubigizayo. Abari mu nzego zitandukanye z'igihugu bari bahashitse, abo mu migambwe, indongozi z'amasengero, intumwa ya papa mu Burundi n'abaserukira ibihugu byabo nk'Ububirigi, Ubufaransa, wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya, ari nawe yaserukiye abandi mu bafata amajambo. Georgi Vladimirovich yahojeje imiryango yabuze anayisaba kwirengagiza kahise kabi. Agira ati twama twiyamiriza ubwicanyi, ubwo bwicanyi bunyamaswa, ubwicanyi ku nzira karengane. Twama twiyamiriza ubwicanyi, ubwo bwicanyi bunyamaswa, ubwicanyi ku bantu ataco bagirizwa. Dushobora guhagarika ubuzima kubera kahise canke kazoza. Dutegerezwa kurengana ako kahise kirabura kiyikomine k'igihugu kigenzi cyacu. Ku bwabagenzanje turahojeje imiryango yabuze. Imana na mushobora byose ibakire mu bwami bwayo. Umushikiranganje w'ubutungane yavuze ijambo ku izina rya Leta yasabye abanyagihugu kuguma bafatanye mu nda mu kurarira umwansi. Pascal Barandagiye yavuze ko bagiye gukora amatohoza kugira ngo abakoze ako kabi bahanwe, maze akanavuga ko hari abamaze gufatwa kugira ngo bagirwe ko amatohoza.
Nka Leta turasubiye kubizeza yuko abakoze ishyano bose ari ngombwa babihanirwe. Iki ni ikintu gikomeye cyane rwose, ni ngombwa babihanirwe bafatwe raba ababikoze ku bwabo canke abo bafashanije. Kandi ahandi ko ndavuga ibyaha byose ndibaza ko bahari namaze gufatwa kandi sigekeranye ko baraga suzuguru kure n'igihugu na leta hamwe ubwicanyi bwogenduko n'imumenye yuko izigo zikibi zafashwe kandi zahanwe.
Umushikiranganji Pascal Barandagiye yavuze ijambo ku izina rya leta yemeye ko bazobandanya gushigikira imiryango yabuze. Iruhande y'ivyo uwaserukiye ababuze Leonard Ndarishikanye mu ijambo yashikirije ahanini yashimikiye gusaba leta kongereza ababacungerera umutekano.
Murabona aho tuba kuba kumbibe kandi ahantu hatumeze neza mbere kwiryo jambo twabasaba ko mutwiriza abacungerera umutekano hakaba n'abapolisi hepfo uko ni kumbibi kandi hasa nabi. Nongeye gusaba ko mwoba hafi ya twebwe katuremesha aduha ingufu ubu imitima yarahababutse aho bijya bintu bidushikiye nta mahoro dufise buragoroba tukaganya. Tubasabye rero ko mutuba hafi kandi mukaba hafi inkomere zasigaye ziri mu bitaro abo bagira gisura baribo bakurikiranye n'abo bavuye mu mubiri. Tugasaba leta ko yobana nabo bakurikirane mubasure mudusure muturemeshe.
Inyuma y'aya majambo abishwe baciye bashigwa mu mpafu zari zateguwe bahejeje gushira kw'amatafari haciye hakurikira gushira ko ingori z'amashugwe harimwo n'iryarungitswe n'umukuru w'igihugu. Igikorwa cyo gufuba aba bantu cyari cyategekanijwe ko kimara amasaha atatu ariko cyavuye kimara amasaha arenga atandatu. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325, 9685, 9815 ndetse n'11995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630, 15460, 15675, 12530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640, 9470, 1070 ndetse 13630. Ni Ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave. Tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya.
Kuri wa kabiri igisirikare cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikorera mu kiyaga cha Rusizi cyatanguye umukwabu wo gusaka irwanisho ahitwa Mutarule aho ni mu karere ka Uvira mu ntara ya Kivu yo mu manuko. Ivyo bibaye inyuma yaho abayobozi b'igihugu cy'u Burundi batangarije ko igitero cyahitanye abantu 26 muri komine Bugendana cyakozwe n'abantu bari bavuye muri Kongo. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo mu burengero bwa Kongo.
Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikorera muri rejima y'1334 yo mu Ruvungi cyakoze umukwabu wo gusaka ibigwanisho ndetse n'abagizi ba nabi bishe inyuma y'igitero cyahitanye Abarundi 26 bo muri komine Buganda yo mu ntara ya Cibitoki tariki ya 11 y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018. Ariko muri uyu mukwabu watangiriye mu mwana wo kumutarure nta kigwanisho ndetse n'abagwanyi bawufatiwe, usibye abasore bane b'abahinzi batari bafite ibyangombwa bafashwe.
Nuko biri mu gusa nk'ibiduhungabanya umutekano mu mitima yacu kumva batwitirira ngo twebwe ngo tubitse abansi bo kuzoja gutera Burundi kandi abo bantu tutabagira kandi abo bantu bonyene bashitse bakoze imisako nta kintu na kimwe bakuyemo basanze igisagara ari keranda hasibye abo bantu babigirimizi bava mu Burundi bakaza kurima bamara kurima none kubera ibyangombwa bazanye biba byaramaze guta garanti abo nibo bafashwe kubera bataraje kushakisha ibindi abo nibo bajanwe
ku ruhande rw'ubuyobozi bwa gisirikare rejima y'1334 bukorera mu Ruvunge bwari muri iki gikorwa cyo gusaka ibigwanisho n'abagizi bana bitangaza yuko bwakoze uyu mukwa nyuma yaho bamwe mu bayobozi b'abarundi bavugiye yuko abisha abarundi 26 bo muri komine Buganda bahungiye muri Kongo ariko basirikare bakorera mu kibaya cya Rusizi bahamya yuko ari ntabo babonye ari nayo mpamvu bahisemo gusaka mu mazu muri uyu mukwa wakorewe mu mazu ndetse no mu biraro abaturage bo kumutarure barinubira bamwe mu basirikare kare barimo bakora umukwabu huko banyuzagamo bakiba ibikoresho byo mu nzu birimo amatelefone ndetse n'amafaranga
amaze kubura izo mbunde baza badushinja n'ibindi byose bakaza bafata gusa kugira ngo babanyage ntawe bafashe batanyaza amatelefone bajanye amapano basanze mu nzu bakame barengeza bakayatekera ni byinshi bajanye amatelefone bajanye n'ubu banwe baracyabi
abaturage bo kumutarure bahamya yuko ari ntabanzi bagwanye igihugu cy'u Burundi bacumbikiye kuko bafitanye imigenderanire myiza n'igihugu cy'u Burundi
twebwe abo barashe i Burundi bahungiye ino titubazi byabo twigeze tunabona ndetse abo bo u Burundi ni bugende bumenye abansi babakwiye hose bakwiye muri iyi misozi ya Uvira ruguru ya Uvira zija za bijombo zahe abona abansi b'u Burundi lakini ntibabitire ngo baba kumutarure tuzi ko Burundi ari igihugu cy'ububanyi twobakingira nditwobarekurira kuva ngo umwansi abashike ko nkuko natwe batotubonera umwansi ngo baza kudutera ngo bamuturekere ngo ajeho kuko twokabaye ngombwa gukorana abarundi n'abakongomani ku buryo bwo kuronderanira amahoro
bedatse ngabo ku bwijwi rya Amerika ku mutari wo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo
Leta y'u Rwanda itangaza ko mu gihe kitarenga iminsi itandatu ibarabara mpuzamakungu Kigali Gatuna rihuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda rizoba ryasubiye kurengana ni mu gihe kuva mu ndwi iheze imodoka ziremereye zahagaritswe kubera kw'iryo barabara ryifashishwa mu budandaji kuri ibyo bihugu byose byononekaye yononwe n'imvura idasanzwe ibandanya kurwa mu Rwanda ni nkuru dushikirizwa no mu menshi amakuru y'ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa
Kumuhanda mpuzamahanga Kigali Gatuna mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda hafi n'umupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda na Uganda Imodoka zikora imihanda ziri mu mirimo yo gusana umuhanda wangiritse kuva ku cyumweru gishize. N'umuhanda ubusanzwe yifashishwa ku buhahirane hagati y'ibihugu byombi kuruta. Ubwo twahageraga mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri twasanze amakamyo yikorera amatoni menshi atemereye gutambuka birinda kwa gace gato k'umuhanda kasigaye nako kakwangirika. Bwana Jean Dodier uwihanganye umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri Minisiteri y'ibikorwa remezo twamusanze yaje gutangiza imirimo yo gusana uyu muhanda. Yabwijwe irya Amerika ku imodoka zituruka muri Uganda bazinyujije ku mipaka ya Kagitumba na Cyanika nayikora kuri Uganda.
Twasabye rero ko imodoka nini zituruka muri Uganda zica ku mpaka wa Kagitumba ndetse ku mpaka wa Cyanika kandi twashyizeho uburyo bwo kugira ngo bikorwe neza kuri iyo mipaka kugira ngo traffic yari sangwe cyane hace. Ikindi navuga nuko iyo tusabye ko imodoka nini zitahaca ni bwa rwego rwo tuvuga rwo kugira ngo turinde ubuzima bw'abatwaye ibinyabiziga n'ibinyabiziga ubwabyo. Kuko uko bibona nawe hano duhagaze urabona ko udukomeje kwacisha imodoka nini uko ziremereye zishobora gutuma n'agace kare gasigaye kagenda.
Minisitiri wihanganye yabwijwe irya Amerika ku isenyuka ry'uyu muhanda rikomoka ku mvura idasanzwe u Rwanda rwagize kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka mu buryo rutari rwiteze. Ubwo twari tugihari twabonaga amazi bishoboka ko aturuka mu misozi ya Cyumba akiri gushoka anyura munsi y'umuhanda wangiritse. Bwana uwihanganye akavuga ko bihabanye n'ibikunze kugaragara ko imihanda yubakwa nabi mu Rwanda.
Imvura twagize uyu mwaka ni imvura tutigeze tugira mu myaka 36 ishize mu gihugu. Nuvuga ngo n'uwakoze umuhanda uwawutekereje ko ugomba kubomeza agashyira ku misozi ibijyana amazi ntabwo yari kugendera kuri your rainfall data kandi atayifite. Ntabwo rero wahita tujya kuri conclusion nuvuga ngo umuhanda wawe usondetse.
Kuri rubanda rugufi baturiye umuhanda Kigali Gatuna baravuga ko ari igihombo.
Ukuntu twahombye abakozi bakoreragayo bakoraga bababuza akazi kandi baduhaga akazi ku ngubu na kigenda
mu bashoferi batwara imodoka ziremereye twabashije kubona baremeza ko muri rusange kuri bari igihombo ni igihombo bahurizaho n'abakuriye ministeri y'ibikorwa remezo uyu twasanze mu kizuru cy'imbere cya Samuturera yari ku mupaka wa Gatuna aravuga ko yagombye kuba yaragejeje ibicuruzwa i Kigali kuwa mbere w'iki cyumweru yavuze ko shebuja kugeza ubataramu umwanzuro wo gusubira inyuma ngo akatire ka Gitumba ariko ko byaba ari igihombo kuko gupfa kugera Uganda agomba guhita yongera gafatwa nk'umugenzi mushya ugomba kwishyura ibisabwa byose
iyo usanze ibintu byanjiritse umuhanda wapfuye uhita yari mibare yawe ipfuye ubutuva mu muhanda uko nguko umuhanda wanjiritse uhora duhombeje uzasubira inyuma wese azahomba kuko birasaba kuzatanga buri nyungu ya reduce ugure mazutu kugira ngo uzagere cyereka inzego za leta niba basho buryo bwo kuvugana bakarohereza abagize ikibazo
akavuga ko uyu muhanda Kigali Gatuna yari yibusamo
nago wabujyanye ibintu Kigali umuntu akunyuza ku mupaka wa Kaditumba cyangwa umuntu akunyuza cyandika cyereka haje mu bya bindi we dafite inyungu ku mupaka runaka ku bucuruzi bwe uko kujya muzavanga ufate kabaruge gisoro zagere cyane kawoje ugaruka Kigali mu rugendo rurerure cyane rwo kuzenguruka
ministre Jean Dodier wihanganye yabwijwe irya America ko mu minsi 6 haraba habonetse igisubizo kuri uyu muhanda
ingamba ya mbere nuko utunganya ku buryo bwihuse utuma nyine amamodoka manini amamodoka remere y'amakamyo yongera kwaca ariko ubwo ni by'igihe gitoya none iby'igihe kinini kuko ubona ko nubundi uko wagiye ubwo tuba tugomba kureba none ingamba y'igihe kinini kugira ngo bitazongera kubaho ibyo nabyo urumva ni ibifata umwanya tugiye kwiga neza bisaba kwiga neza
ubusanzwe uyu mupaka Kigali Gatunuri mu mipaka itambuka imodoka ziremereye zitari nke byibura makamyo manini atari munsi 180 ngo ashobora guca kuri uyu mupaka ku munsi nkuko twabibwiwe n'umwe mu bashinzwe binjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Rwanda urete kuba uyu muhanda watumye imodoka ziremereye ziba zihagaritswe by'agateganyo hari n'indi miryango igera mu 8 yari wuturiye murenge wa cyumba yese yimurwa shisha itabona
dusanze muri gusenya rero mwe mukehe
tujye gusembera rabwo ngo tujye kurireba aho tujya gucumbika mu bavandimwe gusa
uyu muhanda Kigali Gatuna ku rwego rw'igihugu uyongereye ku yindi 25 yangiritse ikongera igasanwa muri ibi bihe bikomeje kugwamo imvura idasanzwe indi mihanda kandi ku rwego rw'uturere yangiritse igasanwa irasaga 40 iyi imvura idasanzwe kandi maze guhitana abasaga 200 namaze abarirwa mu 10,000 yangiritse akabagira ubusajwe rya America igatuna ku mupaka w'u Rwanda na Uganda
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
mugihe abarundi bitegurira amatora ya kamarampaka atekanije ku munsi wa kane mu kiganiro amerikana cyo munsi turarabira hamwe muri make urenganzira n'ubasha bw'umunyagihugu bwo guhindura ibwirizwa shingiro muri leta zunze ubumwe za Amerika reka dutega amatwi mugenzi wacu Thomas Kamirinde
guhindura itegeko nshinga akenshi na kenshi abantu bamenyereye ko binyura mu nzira ya referendum cyangwa kamarampaka. Kamarampaka ni uburyo bwo gutora bukoreshwa n'ubutegetsi bukabaza abatora, ni ukuvuga rubanda, gufata icyemezo. Bahitamo hagati y'ibisubizo bibiri gusa, yego cyangwa oya. Ni ukuvuga rero ko umushinga wo guhindura itegeko nshinga ari ubutegetsi buba bwawuteguye noneho rero bukabaza rubanda kubyemeza. Ubundi buryo nicyo bita initiative hano muri leta zunze ubumwe za Amerika ni nko kuvuga gufata ya mbere abaturage muri icyo gihe nibo bakoresha ubwo buryo bagasinya ku mushinga wo guhindura itegeko nshinga bitekerereje bikoreye ubwabo bwite iyo umubare w'abashyizeho umukono uteganijwe n'amategeko kugezweho icyo gihe nabyo bishyirwa mu itora rya kamarampaka noneho yego yatsinda umushinga wabo ukinjira mu itegeko nshinga usibye ko ubu buryo bwombi bushobora no gukoreshwa no kubindi bibazo by'ubuzima busanze bwa rubanda cyangwa se andi mategeko asanzwe abaturage babitekerereje cyangwa se abategetsi babatekereje Referendum na initiative byemejwe n'urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa kabiri mu 1912 ko bitanyuranyije n'itegeko nshinga ry'igihugu. Impamvu nuko itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwaryo ritabiteganya, ahubwo biteganijwe mu mategeko nshinga bwite ya za leta zigize igihugu ku giti cyazo. Ni ukuvuga ko mu rwego rw'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta referendum cyangwa initiative ishobora gukorwa. Ikorwa gusa mu rwego rwa leta zigize igihugu kubera umuco wabo w'uko ibyemezo bifatirwa mu nzego zo hasi, umuco watangiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikivuka dore hashize imyaka 239. Guhindura itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bituruka ku nteko ishinga amategeko cyangwa se Congress, yamara kubyemeza bikajya muri leta zigize igihugu uko ari 50, usibye ko nazo zishobora kwitekerereza umushinga wo guhindura itegeko nshinga. Iyo inteko zishinga amategeko za 2/3 by'izo leta zose zibyemeje, niho ihindurwa ry'itegeko nshinga riba rihamijwe. Nshuti zacu, ikigana Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane ko mwagiteze amatwi. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Twumvirize ijambo ry'intangamarara ryerekeye imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari mu icese ambasade yazo mu kuivana ku mugwa mukuru w'igihugu cya Israel Tel Aviv zijana mu gisagara cya Yeruzalemu. Umuhanuzi adasanzwe wa Perezida wa Amerika Donald Trump Jared Kushner atangaza ko mu kwimuriyo ya ambasade basubiye kwereka amakungu ko Amerika ishobora kwizigigwa. Yamenyesheje ko Amerika iri kumwe n'ibihugu bicuditse kandi ko izokora ibikwiriye kandi ko ariko yamibigenze. Mu gufata iyo ngingo, Amerika yahisemo gukomeza imigenderanire myiza iri hagati yayo na Israel. Iyo migenderanire ifatiye kuri kahise n'inyungu ibyo bihugu bisangiye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri kumwe n'igihugu cya Israel kubera ibyo bihugu byombi byemera ubwigenge. Umuhanuzi adasanzwe wa Perezida Trump Jared Kushner avuga ko ibyo bihugu biri hamwe kubera byombi byemera ko demokrasi ikwiriye gukingirwa. Atangaza ko Israel yerekana iminsi yose akamaro n'inguvu z'ubwigenge. Kushner avuga ko Israel ari bwo butaka mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi, aho Abayahudi, Abayisilamu n'Abakristu hamwe n'abantu b'amadini yose atandukanye basengera mu mwidegemvyo bakurikije ukwemera kwabo. Kushner avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibandanya kwiyemeza ku vyerekeye amahoro arama mu karere ko mu buseruko bwo hagati y'isi. Amerika ngo iriteguriye gushigikira amasezerano y'amahoro mu buryo bwose ishobora. Atangaza ko Amerika yemera ko bishoboka ko impande zombi zishobora kuhakura inyungu hamwe abantu bose bashoboye kubana mu mahoro no mu mutekano atabwoba bafise kandi bashobora gushika ku migambi yabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziremera ko ikibazo cy'igisagara cya Yeruzalemu atari ikibazo cyoroshe. Amerika ibandanya gusaba impande zose kubahiriza uko ibintu bimeze muri iki gihe kubijyanye n'ibibanza bihezagiye muri icyo gisagara. Umuhanuzi adasanzwe wa Perezida Trump Jared Kushner avuga ko mu gihe Israel imaze imyaka 70 ishinzwe kurondera amahoro azorama bigize iyindi ntambwe. Kushner aremera ko amahoro ashobora gushikwa ko hamwe bo kwemera ko kazoza gashobora kuba gatandukanye na kahise. Avuga ko bitazoba ibintu byoroshye ko hazotegerezwa gufatwa ingingo zikomeye. Kushner avuga ko babishyizemo ubutwari bashobora guhindura ubuzima bw'abantu miliyoni n'imiliyoni batakaje umwizero.
Iryo ya jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njoti mwese mukundi radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikrofoni kumwe na Frederic Nkundikije. Amakuru nayo mwashikirijwe na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro n'umunsi mwiza. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.